iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe na Jean-Louis Bigirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2 hano dusamiranira ni Washington DC ndabaharamukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
mane twafashe ingingo rero kubaje inyuma ya saa tatu adakora kandi hadakoze no munsi twahejeje nakundi igihugomo.
Uyo ni Janvier Ndirahisha umushiranganji w'indero mu Burundi mu gihe yariko atanguza ikibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri mu myaka y'icenda kujya mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure shingiro. Mwibuke kandi ko uyu munsi ari naho amakungu yibuka umunsi wahariwe impunzi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika dusamiranira i Washington DC nkuko nari ndabibabwiye kuri uyu munsi n'umunsi wahariwe impunzi ku isi. Umunsi uje mu gihe hari impunzi zitari nke z'Abarundi, Abanyarwanda n'Abanyekongo bari mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini kandi basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitandukanye. Ni inkuru rero tuzakugaruka ko mu biganiro byacu byo hanyuma. Radio Ijwi rya Amerika umushiranganji w'indero mu Burundi yatangaje kuri uno wa kabiri kwingingo yo gufuta abayobozi b'amashuri shingiro atazoshikana 50% mu kibazo cya leta ari ntabanduka. Ibyo yabivugiye kuri uno wa kabiri kuri lise Buringa mu ntara ya Bubanza igihe yariko atanguza ikibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka y'icenda kujya mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure shingiro. Ibindi kuri iyi nkuru na Evariste Nzikobanyanka.
Olivier Butoyi 101 595 ntibaraza.
Aho ni kuri lise ya Buringa muri komine Gihanga mu ntara Bubanza, aho umushikiranganji w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yatangurije icese ku rwego rw'igihugu c'akibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshuri mu myaka y'icenda kuja mu myaka ya mbere y'inyuma y'ishure nshingiro. Bamwe mu banyeshure Ijwi rya Amerika ryasanze bashitse kuri lise Buringa mu gitondo ca kare kuri uno wa kabiri bashikirije ko ico kibazo baciteguriye.
Je niyumva neza kuko ntabwo bafise kuko je narize
abaraje gukora ikibazo cha concours national ya 2017 kabanizeye ko ndagitora neza cyane ntakekeranye
kandi uko ikado cha leta n'ukuri niumva nezerewe gose ndaziko nda kugitora nabwo bafise.
Naho abo banyeshuri biteguriye gukora ico kibazo cha leta hari akari kahaze mu mashuri amwamwe mu ntara Bubanza. Venance Ndayiziga arongoye intara y'indero ya Bubanza avuga ko abari nyuma mu vyigwa bimwe bimwe binanase baraheza indinganizo z'ivyigwa
mu ntara n'abajeje kuraba ivy'ama programme aba inspecteur twarabonye yuko ivyigwa vyose vyaheze kiretse ingorane bagize muri science technology niho programme ari ndende cyane mugabo nabone baragerageje baraheza mu ntara ya Bubanza bose baraheje programme ko twarabironse ya raporo twaragize amanama menshi abari nyuma twaragize strategy yuko bigisha après midi abandi ku munsi wa gatandatu bakaza kwigisha programme muri Bubanza zaraheze.
Kuri lise Buringa hari abanyeshuri 9 batonze bacerewe batemerewe gukora ico kibazo kuko basaza abandi baza batanguye gukora. Abo umushikiranganji w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yabirukanye acashikiriza ku mwaka ubaye impfa gusa kuri bo.
Umukozi wa leta cyangwa umunyeshuri aratuka akazi gatangura samoya na nusu nta kuntu rero tureka ugwaruka ngo ruze rurajya aho rushakina cyane cyane yuko abajejwe ico kibazo bari bahashitse ku masaha kubera ko ugwaruka rusuzugura abayobozi rusuzugura ababahindero. Mane twafashe ingingo rero kubaje inyuma ya saa tatu adakora kandi hadakoze no munsi twahejeje nakundi igihugomo.
Umushikiranganji Ndirahisha yasubiye kwibutsa ko ingingo yo gufuta abayobozi b'amashure nshingiro atazoronka amanota meza muri ico kibazo ca leta ikiri ntabanduka.
Ngo n'ubu ndacayiriko kubera ko ahantu henshi hariho abantu batazi akazi kabo ushobora gusanga ku ishure umuyobozi atahari nabo bigisha bukwigisha kudata muntu abankadira n'umuhari yungingo rero no biracari mungiro nibisubireko nibigisha abari hari abatonda sayine hari abatonda satano hari twashaka de kugaruka yuko akazi no kwigisha tangura samaya nanusu
ikindi kibonekeje muri cyo kibazo cha leta nabatisanze ku ntonde nkabo mu myaka y'icumi batatuye ikibazo cha leta ku mwaka uheze bari baje kwipima bibashikiye ingingo yo mu bushikiranganje ivuga ko abo baca bataha atatu babaza akarorero nako mu rumonge aho abanyeshure bo ku mashuri ane barenga kuri cumi bangiwe gukora ni mu gihe abo mu myaka y'icenda batisanze ku ntonde iryo tegeko rivuga ko baca baronswa inimero ibihumbi bitanu ibaha uburenganzira bwo gukora mu ntara bubanza abari bitezwe muri ico kibazo ca leta bagera ku bihumbi bine n'amajana ane na mirongo umunani na batatu ni mu gihe ku rwego rw'igihugu bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine na bine n'amajana indwi na mirongo icenda na batanu ibubanza mu burengero Burundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Arakoze Evariste tukiri kuri ico kibazo cy'abatisanze ku ntonde abanyeshuri bashika batandatu bo ku ishuri shingiro rya Rugombo ya kabiri na Munyika ya kabiri mu ntara ya Cibitoke baguye igihumura inyuma yaho bankiwe gusubira gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri babiri muri bo baba bamaze gushikanywa kwa muganga bakaba bari muri 16 bariko bararira kuko abayobozi b'amashuri bavuga ko batabonetse ku ntonde z'abakora ibindi tubaze Diane Ndonse yakurikiranye inkuru
Aba ni bamwe mu banyeshure bo muri ano mashure y'ishure shingiro rya Rugombo ya kabiri na Munyika ya kabiri bariko bararira bakoma induru kuko basanze batashizwe ku ntonde z'abakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure yisumbuye y'ishure shingiro umwiheburo ni wose kuri bo na rijya karakaryo ka nyuma barose kugira ngo babandanye kwiga inyuma yaho leta ifatiye ingingo yuko uyobewe ico kibazo azoja mu mashure y'imyuga ayo nayo umwaka ukabuheze ataraboneka aba ni bamwe mu bari bagishoboye kugira ico bavuze
umwaka wose uraheze twiga wa mbere wundi urahera twiga tuzi ko tuzokora ikopi ziraherayo none ubu twongere kuza gutonda abace banka ko dukora kandi turabawoto
urumva ico ni ikintu kitutunuje cyane mu mutima kandi twari tumaze umwaka wose twiga ubu munyeshuri amaze iminsi umwaka wose yicaye ku ntebe ni ikintu kibabaje cyane icyo rebo kidufashemo kugira ngo barabuko batwigira ko twakora
cyane cyane umva ni yasoko ubuzima bwanje ataho bugiye kuja kubera ngiye kubo mu ibarabara kibazonkotse kandi nta nubwo nibiri bukunde ko nzasubiramo kandi
ariko rero abayobozi b'amashure ya Munyika ya kabiri na Rugombo ya kabiri aho abo banyeshure biyandikishije bavuga ko izo ntonde bazitanze mu buyobozi bw'amashure yo mu ikomine Ciza Juvenal arongo ishure shingiro rya Munyika ya kabiri
ntonde nitwe twazikora amari twatujyana muri DC rero gacha ari wajana muri biro de valuasi ama rero twazikoze ubwa mbere biri muri flash no kumpapuro ama dusanga abo redact n'amazina amwe y'abakandida nta yarimwe bashatu rati dusubiremo rero tubikosore tubongere ko kuri ama liste bazanye cha turabyongera ko tubyongiye ko ama liste yirungika kandi nkuko tujyana muri DC ritumbere igituma rero batabonetse kandi twe twabarongitse
ubwo byobozi cyo kimwe nuko bukurikirana gushika ku rwego rw'intara buvuga ko bwatanze izo ntonde gushika muri komisiyo ijejwe gutegura icyo kibazo ariko nubwo biruko umwunganizi mu biro by'umushikiranganje w'indero akaba ari nawe ariko arakurikirana ikogwa ry'ikibazo mu ntara ya Cibitoke Kaneza Marise avuga ko badashobora gukora na gato icyo kibazo mu gihe batabonetse kuri izo ntonde
umunyeshuri arekuriye gukora n'ufise inimero baba bamuhaye mwico gihe atari ku rutonde bisigura yuko adashobora gukora abo mu 9 no mu 10 bari bahawe akandi kajyo ho gusubiramwo ikibazo cha leta urumva batagira inimero ntibikunda ko bakora urumva baca bataha muhira izo ntonde bazitanze bategerezwa kuzishikiriza biro des evaluation niho batangira izo nimero z'abanyeshuri nabo abo batanze barafise inimero abo batibonye ko nuko amayo mazina ategeza bashikira
abavyeyi baba banyeshure basaba ko leta yo kwisubira ko ikabaha uburenganzira bwo kuja mu mashure y'abigenga n'imiburiburi bakagira amanota bafatira ko uyu numwe mu bavyeyi
je uko mbona bo basubiramo bakabarekurira bakaja kwiga mu yandi mashure canke bakaraba bivanye yuko kuko umubyeyi yamara umubyeyi bakagereranya bakaraba nk'amanota bafatiye kavuga ati yamara ya manota wewe rekatu giruko subiremo ayanawe nkuko leta yabigizanye n'iby'imyuga bakazana iyo myuga urabona nkuko kuvaho babivugiye ngaha nta shure ry'umugari hari atari mu kimitoke bakazana natwe ngaha muri komine Rwombo
ikibazo cha leta giho uburenganzira abanyeshure kutabandanya amashure yisumbuye cyatanguye kuri uyu wa kabiri kikazokogwa mu minsi itatu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Rakoze Diane tuve mu ntara ibujumbura naho bamwe mu badandaza bo mu isoko Bujumbura City Market ku mugwa mukuru bahagaritse imirimo kuri wa kabiri bagizwe abadandaza bagizwa hanini n'abahombeye mu isoko nkuru ya Bujumbura yahiye muri 2013 bakavuga ko barihishwa amafaranga y'umurengera badashobora kuronka eroje burika neza niwe yaduteguriye inkuru
Isoko ya Bujumbura City Market izwi ku izina ryo kwa Sioni iri muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura kuri uyu wa kabiri ku rwinjiriro rukuru umuntu yakirwa n'umwugaro w'ibanza bitari bike na cyane cyane aho bita Block A na B abadandaza bahakorera bavuga ko bahagaritse imirimo kugira ngo berekane akababaro kabo gaturutse ku mafaranga basabwe kongera ko bari basanzwe bariha ayo nayo agera ku 100,000 kuri umwe Ayo mahera basabwe yiyongera ku yandi 150,000 bahora bariha ubuyobozi bw'isoko busigura ko bwa yabasavye kubera imbere y'ibanza vyabo batereka ibidandazwa bakadandarizwa kuri kwamye aberekewe niyo ngingo babibonamo akarenganyo
twahirusanga imeza twaho twabidushira siho ziri zimwe ziri hejuru muri etaje ntugishitari byo muri cyo gitwa cyatwika kuguru mu miseze twumvise ijambo rivuga ngo ufite akameza hanze ngo nuguri ya 50,000 ku kwezi bo twahicimo rero kugara
ahubwo nakababara ko twebwe nako twazindutse tujye gukora ariko unsanze duhagaze tacho turiko turaheretse imino ntavyo twomenya ariko gusa nuko twumva ngo bashaka kuduzibe yimeza rutereka kandi urazi ko tuba dupanze imiryango ifise kwibaraza umva tutegeza gutereka imbere kugira turi abakiriya babone ivyashara tuba dufise nabo bavyanse ngo bashaka turiheretse meza tuba twateretse imbere y'imiryango bo bajeje gushinga amategeko ijye bashinze nta munyeso kajyanka
abadandaza bagizwa hanini n'abahombeye mu isoko nkuru ya Bujumbura yahiye mu mwaka w'2013 bavuga kwiyinginga igisongera isibe
uruhombo nero nini yo kurabona yuko aha mu isoko mu bisanzwe aho twara dukorera byaragendeka ubu mu bisanzwe turi mu buhungiro ubu turi mu mateso kuko nk'ubu dufate ama consommation ari mu gihugu ni menshi kuko isoko ya Sioni hari batudugije kwa mateve ya tutazi ya Java duha Sioni tongera turi haruwa ya Sioni nyene tongera turi hana amafaranga yo muri obere na meri twirukako urumva amafaranga turiko turaharura tugacha dushira ko nawe yimeza ari karadushira ko izo meza turi hera nawe turi ibibanza nta tushobora kuronka
bamwe mu badandaza nko mu Islamu kazi bashimye nabo nyene guca bahagarika imirimo kugira ngo yifatanye na bagenzi babo nubwo batari mu bibazo bimwe
azindutse nsanga amameza y'abandi bayakuye urumva ko bibabaje cyane uno munsi nibo ejo zubari twese kandi nituzima mvuga ituma bazikwizo meza tembo yakarengana kanini cyane birababaje kubera umuntu umupanga inzu mu bisanzwe araguhamagaza imbere yuko afata ama decisions yiwe mu mategeko yari kubahamagaza bakagira renyo plusieurs fois bagamagara nabandi bari hejuru bakabumviriza twifuza yuko batumvira izo ngorane dufitaniye tukazikorera hamwe ico kibazo kikava mu nzira
imbere yuko ico kibazo kiva mu nzira abadandaza bahise n'ikindi kibasonga
duhere no makontra uzabumva ngo genda usinye contrat ofisi kibanza ngaha ntabwo ugenda uvuga ati iki contrat nayisomye ni nziza cyangwa si nziza ibe nziza cyari iyo yatari nziza urayemera uko nyine dufise amakioski y'ivyuma twubakishije twe twenyine amafaranga yacu siyo na tatereyemo na 10 urumva mu iyo contrat nyemba yivuga ati niyo kuzogufukuza mivyo vyuma baraguze udasavyemo na kosiyo ya urumva iheze uva mu konyene vya vyuma ntoza kubaza na kimwe uva muri rya kontrana na kimwe kirimo n'amategeko yonyene bicagurira utagiye kuyasinya baguca mandi cyangwa nk'umudandaza no kora kongenera boraba ibibanza byo kwa Sione bakavyurutse be kugira abanyesoko dukore ico kibazo tugitura leta uko turabana bayo kuko ntiyo duta nk'uko ko rumva ku isoko yacu yamaze gusha na kimwe turiko turinjiza abana bariko baricwa n'inzara
ariko nyene iyo soko umugwiza atunga Sione niko biri avuga ko ari hira abo badandaza bisabwa byose
murazi yuko na TV ya muyiriya mukayiriye igice umuntu wari we wese azofate nimero yifuza ugende muri obere uvuge mbega uyu muntu arangira obere uzosanga ndakurira ndakwezi nakumwe simba kuri mwese muri ngaha ntarihira obere ivyo nabigize itegeko usishaka yuko ejo bazaza kudurumbanya bavuze yuko wewe utarishe cyangwa isoko bagiyugare kubera utari amakosa ubu nta n'umuntu n'umwe akorera muri isoko utari rikosa
abadandaza bo mu isoko yo kwa Sioni barafise n'ikindi kibazo ntibagira ubuserukize
aho ugambire dutore komite twizeye twemera nimba ari batano nimba ari bane abo nibo bazoza mugaca muno ganda ico kibazo
kuba habanze mwoba mukoze vraiment ubufaso ni bigwiza abantu bari muri block kana be barashobora kwinjira mu
kicara nyene soko n'abadandaza bahavuye bagira inama yavuye mu ngingo imwe
umunsi wa gatanu isaha 9 sosura kandi tubonane nabo kugira ngo tuheze tutore inyishu icyo nubabwira cyoco bizoreka kuvikana ariko nibaza uko bizogenda kose kugira avuze no mudandaza izo bari ngingo ibereye
isoko ya Bujumbura City Market niyo ya mbere mu bunini ku mugwa mukuru Bujumbura irimo ibibanza byo kudandarizwamo birenga 2000 iyo soko yubatswe inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura iri gatokombera mu mwaka wa 2013 iyi muzinjiza amafaranga menshi mu kigaga cha leta ku mwaka ku mwaka mbere n'igituro c'imiduga yunguza abantu n'ibintu ihuza Burundi n'ibihugu mu karere kiri muri iyo soko eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika uno munsi n'umunsi wahariwe impunzi kwise uje mu gihe hari impunzi zitari nke z'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo bari mu bice bitandukanye vya karere k'ibiyaga binini. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyarwanda bari muri Tanzania, Congo Brazzaville na Kenya. Yaganiriye na Marie Claire Nyira Mahoro umunyeshuri ari i Brazzaville, Antoine Misago umwigisha mu nkambi ya Nyarugusu na Jean-Claude asirukira abandi mu gisagara cha Nairobi. Misago atangura avuga uko bahimbaje umunsi wahariwe impunzi ku isi inyarugusu.
Ego cyane ndabashimiye kuba mumpaye kano kanya kugira ngo nshobore kubabwira ibyari bize umunsi mukuru uno munsi. Mu bisanzwe umunsi mukuru uno munsi nk'uko muhetse kubivuga wari umunsi mukuru bize wahariwe impunzi ku isi, ni kuvuga hariho abantu benshi cyane kuko amakidini yashika kuri 4, ni kuvuga yarakikije ikibuga bita Giwani mu gipande cy'abakongomani, kuko ngaha Nyarugusu hari kandi nokwita ni imwe mugabo igize n'ibisiri, hariho igice kibamo abakongomani n'igice kibamo abarundi. Ni kuvuga uwo munsi mukuru wabereye hamwe abantu bari bahari bashika n'ibihumbi abitanu bitandatu gutyo. Twari dufise rero umushyitsi w'iteka, umushyitsi w'iteka twari dufise uno munsi yari uwaserukiye, ni ukuvuga musitanteri w'ikomine ya Gasuru, akaba yongera agatwara n'ikomine ya Buhige, ni ukuvuga zitwara ari komine zibiri. Ni ijambo ryiwe rero yashimikiye cyane ku bijyanye n'umutekano. Yavuze yuko mu bijyanye n'umutekano bivanye n'ivyumviro cyangwa n'ibirego byinshi byavuye ku mpunzi z'imishyikira, bavuga yuko impunzi zihohoterwa inyuma y'ikambi nk'iyo dusohotse ikambi, yashoboye kuvuga yuko agiye kwegera abanyagihugu b'abatanzaniya badusikuje kugira ngo abasobanurire ukuntu yongere abafashe kubereka ukuntu twashobora kubana bivanye n'ibintu bimaze iminsi bihaca bigiye inyuma y'ikambi bica ushobora kugirirayo ingorane. Arongera aravuga ku bijyanye n'umugambi wa WFP, ni kuvuga aribyo shyirahamwe PAMU Impinga. Yavuze yuko bivanye n'uko PAMU iri ubundi mugambi wo gutanga amafaranga ngaha mu ikambi, hariho abari bavuze ijambo bavuga yuko basaba yuko abantu bose no basaba yuko amafaranga yokongerezwa, kuko ku mutwe w'umuntu ku kwezi, ni kuvuga mu minsi 28 afata amafaranga angana n'ibihumbi 200 ku mutwe. Bamwe rero nk'uwaserukiye impunzi yavuze yuko ayo mafaranga ari make cyane, naho nyacyo cyatumye atavuga ati none mwebwe mubanza gusaba bongereza ayo mafaranga mu gihe abantu batarakwizwa, kuko ikambi y'Inyarugusu igizwe n'abantu 125,000 363, muri abo 30,000 nibo bonyine baronka amafaranga. None rero yavuga ati ahubwo nimubanze musabe babanje bakwize mwese muronke amafaranga ama mushobore mushobore gusaba ko bokongereza amafaranga kuko ibyo birashoboka.
Ego none muri make ico kibazo nivyo abantu 30,000 bonyine baronka amafaranga birakwiye ko nabandi bashikirwa bakaronka ibindi bibazo bashikirije ibindi bibazo mwashe gushikiriza mufise muri iki gihe n'inkibi.
Nikuvuga ikibazo nyamukuru gihanze inzu z'inyarugusu ni kibazo kijyanye n'umutekano. Nikuvuga n'ubwigenge kuko umutekano n'ubwigenge birajana.
Yuvuze Antoine yuvuze umutekano bisobanure muri make abantu bafise ubwoba bigenda gute yuvuze ati hari ikibazo cy'umutekano.
Ni kuvuga ikibazo cy'umutekano nashatse kuvuga yuko ngaha mu kandi gihohoterwa oya nashatse kuvuga kubera ko ndabifatanije ubwigenge n'umutekano. Ni kuvuga inyuma y'ikambi iyo umuntu asohotse ikambi nta mutekano ukwiye abafiseyo. Kuko ujamutse ikambi gatoni ukarenga imbibi z'ikambi ufashwe baraguhohotera cyane. Nicyo gituma mvuga yuko umutekano utifashe neza. Ibyo nabyo ni biva ku mvo yuko tuzoze turonka indya zidatetse mu isanzwe, turonka ifu, tukaronka ubushaza. Ni kuvuga ibyo bisabwa yuko umuntu arinda kubiteka. Natwe nta nkwi baduha nta n'ibisiga bya kijyambere dufise, ari nacyo waserukiye inzu ya kiyiteko cyane yuko boduha ayo masiga
ni ukuvuga ko ngerageje kubitegera. Ni ukuvuga ko hari akenshi mukenera gusohoka hanze y'ikambi kugira ngo muteke muronke n'ivyo mufungura
neza cyane. Benshi bakabiziba kuko batasemerera gusohoka ikambi kandi mu buzima bwa misi yose umuntu ategerezwa gufungura izonjya ntiwozitekesha amabuye
birumvikana
kujya kurondera inzu.
Birumvikana. Urakoze cyane Antoine Misago. Turaza kugaruka ku bibazo by'inyarugusu n'ubuzima bwo mu nkambi inyarugusu ngaho muri Tanzania. Reka twakire n'abandi ku murongo bandi batumire bacu buno munsi tugiye kuganira. Turi kumwe ku murongo na Marie Claire Nyiramahoro no munyeshure w'umunyarwandakazi ari mu gisagara cha Brazzaville aho hasanzwe hari abandi banyarwanda izindi mpunzi nyinshi z'abanyarwanda muri ico gisagara bakaba bari kandi hafi. Marie Claire ari hafi y'inkambi y'impunzi z'abanyarwanda ahitwa Kentele. Wiriwe neza Marie Claire, urakoze kwitaba kino kiganiro kwishwe rya Amerika.
Mwizi
neza. Marie Claire, utubwira muri make ubuzima i Brazzaville nk'impunzi z'abanyarwanda bwifashe gute muri iki gihe, imibereho yanyu yifashe gute?
Murakoze. Impunzi z'abanyarwanda ziri hano i Brazzaville ni ziri kintere cyane imibereho kugira ngo bashobore kubona icyo bashobora kurya ni uko bajya gutashya inkwi akabezo bacuruza mu baturage mu benegihugu. Bo ibintu bibabeshejeho mu nkambi y'Ikentere.
Abanyarwanda, impunzi z'abanyarwanda Ikentere cyangwa mu gisagara i Brazzaville muri rusange mungana nk'abangahe? Ibitigiri bivuga ko muri bangahe?
Impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville izikurakuye muri gihugu hose zigize mu 10,000. Ibike ntabwo mbizi neza ko turi mu 10,000.
Ikibazo mwoba mushira imbere nk'impunzi z'abanyarwanda bari i Brazzaville ni nk'ikihe muri iki gihe?
Ikibazo impunzi zose z'abanyarwanda ziri muri Congo zifite ni uko mu mpera z'umwaka turimo tariki 12/12/2017 tariki yacu y'impunzi izarangira kandi ibisubizo bari baduhaye cyangwa se option bari baduhaye za solution durable ari zari eshatu: gutaha ku bushake, gufata pasiporo kubashaka integration locale cyangwa se kwandika exemption werekana impamvu ki udashaka gutaha. Impunzi nyinshi rero zafashe iyo exemption ziri kuvuga ziti ntabwo twumva ko igihe cyacu cyo kuba impunzi kirangiye kubera ko ibyo twahunze bikiriho. Zose hafi ya zose zafashe exemption ariko nyine muzo igihugu cyashoboye kwemerera iyo exemption ni abantu bakeya cyane urebye imare 10,300 n'abandi gusa bemereye iyo exemption. Ubwo abandi bose basigaye bakaba bahangayitse kuri icyo kibazo kubera ko nyine nta solution igaragara bafite. Ubwo ubwo bakaba bahangayikishwe niyo date niri atari itatu nimwezo kwa 12 y'umwaka.
Turi kumwe kandi ku murongo na Jean-Claude Nkunzimana, umwe mu Barundi baserukira abandi mu gihugu cha Kenya, i Nairobi. I Nairobi, Jean-Claude, turi kumwe?
Ego, turi kumwe cyane.
Urahura komeye?
Ego, turakomeye.
Uwo munsi mwawuhimbaje gute i Nairobi?
Uno munsi, umunsi mukuru twawuhimbaje mu kibanza bakiriyemo umwongere mu Kiliziya Katolika igihe yaheruka kugendera ngaha muri Kenya. Niho twagiriye uwo munsi mukuru, ahanini mu majambo yagiye ashyikirizwa bagumye bagaruka ku kibazo kijyanye n'amatora igihugu cya Kenya kimirije yuko ata mpunzi yo haza yinjira muri ibyo bintu bijyanye n'amatora y'igihugu twahungiyemo. Badushyikirije ibikorwa bijyanye na UN ibikorwa isanzwe ifasha impunzi, hari amashirika akorana na UN atandukanye, ni kuvuga ry'amaorganizasiyo, amashyirahamwe akorana na n'ishyirahamwe AFPR bari bayateguriye ahantu yerekanira ibintu bitandukanye bafasha impunzi, bafise n'ubutabo butandukanye amashyirahamwe agerageza kuburanira impunzi, hari amashyirahamwe yafasha impunzi gukora ibintu by'imyuga no gukora ubucuruzi buto buto n'abantu n'ishyirahamwe rifasha impunzi zifite ikibazo cy'uburwayi nazo nyine zari ngaho zerekana ibintu zikora, ushoboye ukagenda ukababaza. Hari cyane cyane navuga yuko igisata cya leta kigeze kwakira impunzi nacyo nyine niho cyari kiri, n'abandi abaserukira ibihugu byabo hano muri Kenya niho bari, n'abandi banyacyubahiro n'ubuserukira ishyirahamwe AFPR ngaho muri Kenya.
Muri make i Nairobi muri Kenya muri rusange, ubuzima bw'impunzi bwifashe gute, mubayeho mute?
Ubuzima bw'impunzi ngahe Nairobi ntabwo bworoshe cyane, kuko n'abenegihugu bo nyine n'abasanzwe batorohewe muri kino gihe, hari ibyo kurya bikena rwose bikaza ku mafaranga menshi cyane, ariko cyane cyane ingorane impunzi zifite ni kuba zitagira sitati y'ubuhunzi n'impunzi z'Abarundi. Uri kuraraba kuva dushika ngaha, ahanini hariho abasanzwe bamaze hasi imyaka, uramara imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine utarashobora kuronka sitati y'impunzi. Rero icyo ni ikibazo gihambaye cyane ku mpunzi kiba mu gisagara, kuko mu mategeko agenga impunzi ngaha muri Kenya avuga yuko impunzi iba mu gisagara ariyo yimenya ku bintu bijyanye no kubaho. Rero iyo impunzi ariyo yimenya mu bintu bijyanye no kubaho mu gisagara, bikabisabwa yuko iyo mpunzi iba ifite ibiyiranga kugira ngo ishobore kuronka akazi. Murumva rero ko ari ubuzima butoroshye mu gihe impunzi itagira ikiyiranga, kuko hariho icyo bitwita randevu uba wahawe yo gukora ibyo kujya kubazwa kugira wumvirizwe ubone kuronka ibyo bikuranga. Izo randevu baziha imyaka myinshi cyane, ugasanga ufite randevu yo mu myaka ibiri, mu myaka itatu. Izo nizo ngorane nyamukuru dufise.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka n'abatumire biwe. Tubibutse kandi ko iyi ndwi Ijwi rya Amerika ryayihariye ibiganiro bitandukanye kuri icyo kibazo cerekeye ubuzima, imibereho ndetse n'ibindi bibazo impunzi zihura nazo. Ninaha rero bagenzi mukundira Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya birangiriye. Twa dushimiye abo bose bagize uruhara, cyane cyane Fasile yadufashije gutororokanya ibiganiro kuri kwa mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana. Ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanya.